Iri ni Ijwi ry'Amerika. Njuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i Washington muri kumwe na Fidene Niyongabo
na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza kaze mu biganiro byacu.
Haba mu bakobwa burubyiruko mu badamu mu bakecu yacuruza igihe cyo gucuruza nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindi kacaje kumwishuza arayabuza mutiye na
uwo niyi nakuru w'umukobwa yiciwe muri sektori ya Mudende mu karere ka Rubavu hafi y'igisagara cya Gisenyi mu Rwanda. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yatangaje uno munsi kuwa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ku Burusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu.
Kandi naho umwe mu bategetsi bakomeye mu ishyira mu mpuzamakungu ONU aragabisha ko abasivili bashika ku 200,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira Leta ya Kiislam mu gisagara cya Raqqa muri Siriya.
Umugambi uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice 64% by'amajwi.
Umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières atangaza ko imigwi y'abitwaje ibigwanisho muri Sudani y'Epfo imaze gusenyagura inyubakwa z'amavuriro muri icyo gihugu nyinshi cyane mu mezi make aheze.
Aya makuru nayandi twabateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi ya maradiyo yanyu. Dutangire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yatangaje uno munsi kuwa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ku Burusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu. Ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Burusiya biracyari mu ngiro gushika Leta y'icyo gihugu ihinduye inyifato yayo. Ivyo Jim Mattis yabitangaje ari kumwe na Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko inyuma inama nawe hamwe n'abandi bategetsi b'igihugu ku mugwa mukuru Kiev. Mattis yasubiye kwerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye gushigikira Ukraine n'igisirikare cyayo. Yatangaje ko Leta ya Ukraine ya Amerika murantunga itemera kwigarurira intara ya Crimea ku Burusiya mu mwaka w'2014. Yongeye kandi avuga ko kurungikira ibigwanisha igihugu cya Ukraine ari ikintu Leta ya Perezida Trump iriko yiyumvira bikomeye. Mattis amenyesha ko bemeje mu ndwi nkeyi zirangiye iyindi 175,000,000 z'amadola ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gufasha Ukraine kwivuna umwansi.
Tuki muri ako karere umutegetsi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aragabisha ko abasivili bashika ku 200,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu mu gisagara cya Raqqa muri Siriya. Avuga ko abo bagwanyi bafashe abo basivili nk'inkinzo mu ntambara iri kibera mu gisagara cya Raqqa kandi ko hakwiye gukorwa ibishobotse byose mu gukingira ubuzima bw'abo banyagihugu. Kuri uno munsi wa kane Jean Egland umuhanuzi adasanzwe wa ONU muri Siriya yavuze ko ubuzima bw'abo banyagihugu bari mu bigwati bitanu by'igisagara cya Raqqa babayeho mu buzima bubi cyane. Egland yashikirije amakenga menshi onifise ku mutekano w'abanyagihugu muri ibi bihe hari kuhaba intambara ikomeye muri Raqqa ni mu gihe igisirikare cya Leta ya Siriya kiriko kigerageza komura abo bagwanyi kibakura muri icyo gisagara. Avuga ko abasivile baguma bagwa mu bitero bikomeye byo mu kirere bishigikiwe n'urunani rw'abasirikare b'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ritangaza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abantu amajana n'amajana bamaze kugwa muri ibyo bitero abandi bagakomereka.
Radio ya Amerika Washington DC tuve mu karere k'Iburaya tuze muri Afrika aho umugambi uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice 64% by'amajwi. Ivyo vyatangajwe no munsi wa kane n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Umukandida w'umugambwe Empera Joao Lourenço azosubirira José Eduardo dos Santos mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Dos Santos yafashe ingingo yo kuva ku butegetsi inyuma yo kwayoboye Angola mu kiringo cy'imyaka 38.
Tukiri muri Afrika, umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe, Médecins Sans Frontières, atangaza ko imigwi yabitwaje ibigwanisho muri Sudani y'Epfo imaze gusenyagura ikongera igasahura amavuriro menshi muri icyo gihugu mu mezi 18 aheze. Umutegetsi hasaba leta ya Sudani y'Epfo yo kongereza uburyo bwo gukingira umutekano w'inyubakwa z'iryo shyirahamwe muri icyo gihugu. Joanne Liu, perezida w'iryo shyirahamwe ku rwego mpuzamakungu, yabitangarije ijwi rya Amerika mu kiganiro South Sudan Focus, aho yaravuye mu rugendo yagize muri icyo gihugu, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu perezida Salva Kiir. Liu avuga ati birababaje cyane ingene izo nyubakwa zigenda zirasenyagurwa kuba nuko aho gukingira umutekano w'ayo mavuriro ahubwo impande zose zigira ibitero kuri yo. Louis havuga ko isenyagurwa n'isahugwa ry'ayo mavuriro bisigaye arakamaramaza. Umuvugizi wa Perezida Kiir, Atenyi Wek, yabwiye ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kane yuko leta yiyemeje gukingira umutekano w'inyubakwa z'amashyirahamwe ya Médecins Sans Frontières, akongera koko niyaba hari inyubakwa zasenyaguwe ari mu gihe boba bariko barikingira umutekano canke bivuna umwansi.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Tubandiriza amakuru yacu mu karere ka Afrika. Ishyirahamwe rikomeye rihananira agateka ka muntu mu gihugu cya Tanzania ryanebaguye leta uno munsi wa kane kubera iriko itoteza abashinga amateka batavuga rumwe na leta. Batatu muri bo barahagaritswe mu ndwi irangiye. Mu itangazo iryo shyirahamwe ryatangaje ko ihagarikwa ry'abashinga amateka batavuga rumwe na leta bityoza uburenganzira bwa politiki n'agateka ka muntu mu gihugu, aho politiki ifatiye ku migambwe myinshi vyubahirizwa n'ibwirizwa shingiro. Ku munsi wa kabiri, Tundu Lissu, umushinga amateka atavuga rumwe na leta, yahagaritswe yagirizwa ko yatutse perezida w'igihugu cya Tanzania John Magufuli. Bubaye bugira gatandatu Lissu ahagarikwa muri uyu mwaka. Tundu Lissu ni umushinga amateka akongera akabicegera cy'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta, Kadema. Ishyirahamwe rikomeye riharanira agateka ka muntu muri Tanzania ryasavye leta kubahiriza uburenganzira bw'imigambwe yose bwo kurangura imirimo yayo.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanye. Dusubire dukubitire Iburaya. Kuri uno munsi wa kane, ibiro vy'umushikiriza manza kizigenza w'ubu Swiss vyatangaje ko vyafashe ingingo yegeka icaha cyo kugerageza gufata urugendo rugana muri Siriya kwinjira mu mugwi w'abagwanye baharanira leta ya Kiislamu ku mugore w'imyaka 30. Iryo tangazo rivuga ko umushikiriza manza afise ibyemezo bikwiye by'uko uwo mugore w'ubwenegihugu bw'ubu Swiss mu mwaka w'2016 aho yari kumwe n'umwana wiwe w'imyaka 4 yagerageje kwinjira muri Siriya aciye muri Misiri, Ubugiriki na Turkiya. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2016 niho uwo mugore yahagarikwa n'igipolisi cy'Ubugiriki ahava arafatwa mu gisagara cya Zurich ariko aratahuka. Ibiro by'umushikiriza manza w'ubu Swiss bimenyesha ko ico gihugu c'ubu Swiss gifise amategeko akomeye cyane yo guhana ivyo cita ko ari ngenzi zija mu migwi y'abagwana ingwano ya jihad.
Tugaruke muri Afrika, aho runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'igihugu cya Togo yasavye ko haba imyerekano ku mugwa mukuru Lome ku itariki 30 n'itariki 31 na zimwe z'ukwezi k'umunani kugira habe itunganywa gushasha ry'inzego za politiki. Ubwo runani rusaba kandi rekugwa ry'abantu bahagaritswe ku itariki 19 z'ukwezi k'umunani igihe bariko bagira imyerekano yakandamijwe mu bisagara bitari bike by'igihugu. Ubwo runani rwisunze ivyifuzo by'abanyagihugu gwishinze gushira ingufu hamwe mu rugamba rwo guhabuza igihugu cya Togo, wishinze kuvugana n'indi migambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu n'abantu bose bakunda igihugu mu ntumbero yo guha inguvu kurushiriza umuhari ujerwe guhabuza abanyagihugu. Runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rusaba kandi ko haba itohoza ryigenga ku bakoze ubwicanyi mu myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Abantu babiri barapfuye muri iyo myerekano. Mubandanya kudukurikirana kuri radio inshuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email mukatwandikira adresse ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet makuru ni menshi adresse ni wezi3@radioyacu VOA.com
Amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda muri sektor ya Mudende mu kirere mu karere ka Rubavu havugwa urupfu rw'umukobwa w'imyaka 23 yishwe anigiwe mu ishyamba rya Mudende bane mu bikekwa kuri ubwo bwicanyi batawe mu mvuto Claude Ganza munyamagana adufitiye idonido ry'inkuru
Mu masaha ya saa 10:00 z'umugoroba kuri uwa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko Yicuye mu ishyamba rya Mudende riherereye mu kagari ka Kanyundo ubwo yari yagiye guca mu mishingiriro yishwa n'igishwi igitambaro yari afite umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 waruragiye ne hafi y'iryo shyamba niwe watanze amakuru yahereweho maze abagera kuri bane bakiyeko ubwo bwicanyi batabwa muri yombi Jean Bosco rwibasirana umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Mudende
abakekwa kuba mwishe hari umwana waruragiye ihene yavuze ko abantu bamugezeho batatu bamubaza mbese ngo bumvise umuntu utabaza bamugezeho tugize imana abantu batubwiye turabashakisha tubasha kubafata mu gihe cya saa 10:00 z'umugoroba bashikirijwe police ubu bakaba kuri station ya Gisenyi kubwo byugizi bwa nawe ntabwo ari bwo bwa mbere byaba bibaye ariko muri uyu mwaka navuga ko ari ubwa mbere biheruka mu mwaka ushize aho batemaga inka ariko haje kugira abafatwa kuva icyo gihe bisa nk'ibicitse nagahoma mu rwa byagarutse muri iki gihe bizameze nk'umwaka bidaheruka
urupfu rw'umwana w'umukobwa rwateje urujijo kuko batatu muri bane bahise batabwa muri yombi bakiyeko kumwivugana bafitanye isano ya bugufi na nyakwigendera biravugwa ko umwe ari se wabundi akaba muramu we ndetse akabamo n'umwisenge neza we Enias Serugendo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyundo uyu mwari yari atuyemo ari naho yiciwe arasobanura impamvu aribo bahise batabwa muri yombi
ikintu umuntu ashobora kwibaza kuba umuntu yapfiriye bugufi bw'ahantu hanyuma ugasanga abafitanye amasano bari bugufi yaho ngaho ibyo nabyo ni bimwe mu byaduteye kuba dushobora kuba twashakira igisubizo kuko nta wakwibaza niba bari basezeranye kuhahurira kandi hari n'umuvandimwe wabo ushobora kuba guye bugufi yaho ngaho nicyo cyatumye ibangombwa ko nabo bafatwa ikigaragara cyo bafashwe atari uko bari baje gutabara kuko uwatanze amakuru uwo mwana yayatanze avuga abo bantu ariko bahabaye mbere urupfu rw'uwo muntu rutaramenyekana
umuryango wa nyakwigendera uvuga ko nubwo abakeko ari abafitanye isano ya hafi nawe ariko nta makimbirane yarari mu muryango nyina umubyara ntarabasha kuvuga ariko navuganye na nyirakuru
tuyangaha bo batuye hariya ariko ntabyo narinzi
ngibazo by'amakimbirane ntabihari
ntabyo narinzi pe mu muryango sinibaza ukuntu abakuru bananiwe kugirana amakimbirane ahubwo abana akaba aribo bayagira ntitubimenye turi bakuru haba mu bakobwa burubyiruko mu badamu no mu bakecuru yacuruza igihe cyo gucuruza nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindika cyagiye kumwishyuza arayabuza mu TNA
ishyamba yiciwemo riri muri metero nk'ivuye ku kigo cya gisirikare cya Mudende ni ishyamba rikunze kwifashishwa abacamo imishingiriro ariko hari ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyundo atanga kuba rituriye
ubutumwa twabaha nuko riri shamba ryamaze kuba inzitane ku buryo n'inyamaswa n'utakwicwa n'inyamaswa zamugirira nabi bitari byiza ko umuntu yakwinjiramo ari umwe ahubwo bajya barigendamo ariko barenze babiri ikindi no gukurikirana kumenya niba hashobora kuba hari amakimbirane ari mu miryango ibyo bakajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo tubikurikirane
nyuma y'uko umurambo uvanywe mu bitaro aho wari wagiye gupimirwa mu bitaro bya Kijote washinguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane iperereza riracyakomeje ngo hamenyekane uwaba yamwishe mu Rwanda icyaha cyo kwica umuntu bigambiriye gihanishwa igifungo cya burundu Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundo uri kuri bigundo mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
cyo sab nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri baraheze mu basiri nihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Igipolisi cy'u Rwanda cyatanguje uburyo budasanzwe bwo guhiga bukware ingona ziba mu ruzi rwa Nyabarongo. Kuva kuri uyu wa kane haraharugwa ingona imwe igipolisi cishe kirashe inyuma yaho kiyisanze muri umwe mu mitego cyateze kuri Nyabarongo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niho yarari aho bicira iyo ngona. Turi kumwe ku murongo. Eric Bagirubusa, turi kumwe?
Yego, turi kumwe Oriane.
Ego Eric, utubwira impamvu mbere na mbere iki kibazo cizi ngona cyafashwe mu minwe y'igipolisi ni nyinshi cyane muri ako karere, byifashe gute?
Ego Oriane, urebye umugezi wa Nyabarongo uburyo uteye, abagenda bazibona baziturye baravuga ngo magambo yabo zirajagata ni nyinshi cyane. Impamvu rero igipolisi cy'u Rwanda kitashatse gusobanura izi byanditse kubera ko nagihamagaye inshuro nyinshi cyangwa kwitaba kandi cyari cyanyizeje ko kiza kunyitaba, ariko noneho amakuru cyagiye giha amakuru bya hano imbere mu gihugu cyavuze ko muri rusange izi ngona nk'uko byagiye bigaragara mu minsi ishize izagiye zisagarira abaturage bajya kuvoma ibyo bintu bya Nyabarongo, noneho bamwe bakisanga zibariye. Ni ukuvuga ngo mu karere ka Nyabarongo honyine uyu mwaka harabarurwa abaturage batatu, hakurya mu karere ka Kamonyi aho hiciwe iyo ngona harabarurwa abaturage bagera kuri babiri nabo. Ni ukuvuga ngo rero urebye aho kuri Nyabarongo aho iyo ngona yiciwe, abaturage badutambagije ku nkombe y'uruzi Nyabarongo, urabahabona umutego bari bakeze ni ibiti cyangwa se imambo ebyiri bashinga abapolisi, noneho ku ruhande bagashyiramo imikwege, noneho hari uburyo ingona iba yazamutse ikaza ku nkombe, noneho kwa kuntu igenda yota akazuba cyangwa se iri hejuru y'amagi yayo ikaba ireba mu ruzi, ku buryo ngo umuturage cyangwa se igize icyo nyikanga giturutse inyuma irahita ikimbuka ikagwa mu ruzi. Aho rero ku ruzi rwa Nyabarongo abaturage bagiye batwereka uburyo bagiye bayica n'ingona. N'ubundi igipolisi cy'u Rwanda cyemeje amakuru mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu, cyemeje amakuru ko iyo ngona cyishe cyayishe kirashe. Abaturage batubwiye bari bahari bavuze ko cyayicishije amasasu atatu. Ni ukuvuga ngo rero hari n'amafoto yagiye acicikana y'iyo ngona abapolisi bagenda bayambutsa mu bwato bavuze ko ari ingona. Abo baturage bari bahari batubwiye ko bari benshi bahuriye baza kureba icyo gikorwa, bavuze ko byibura ku muzo wa mbere bafashe abaturage umunani kugira ngo babashe kuba bayikura bayivana mu bwato, ariko noneho kubera ngo uburemere cyari gifite ngo byasabye byibura nk'abaturage 20. Hari n'amagi rero nanone ku ruhande aho ngaho batubwiye batweretse aho bayataburuye gusa ku mafoto, abaturage bo bavuze amagi 47 ku mafoto ari gucicikana. Urabona ko hari superintendent Emmanuel Hitayezu muri iyo gahunda yishe iyo ngona. Urabona ko ku mafoto ntabwo ushobora wenda kubara kubera ko byari bigerekeranye ngo umenye ngo nanga, ariko abaturage bo bavuze 47. Gusa nanone ugeranije uburyo abaturage babivuga ngo zirajagata ni nyinshi cyane, ni umunyenyegiro muri Nyabarongo. Baravuga bati byanze bikunze ukurikije iminsi ishize bahiga izi ngona nabyo kuba haciye nyuma y'iminsi itatu bishe imwe mu zindi bavuga ko zijagata nabyo biracyari agatonyanga mu nyanja. Wareba nanone rero ku ruhande rwo kurengera ibidukikije, ibi nabyo bihabanye no kurengera ibidukikije, bakavuga bati icyaba umuti urambye abaturage bagombye kuba babona amazi meza, kuko na n'ubu ngubu tuvugana mu Kanyambuye yo abaturage bari bagishoka baza kuvoma ibyo birohwa. Ni ukuvuga ngo rero Nyabarongo bayihaye izina ryo kuvuga ngo ni muri Muhebe. Uwo umuturage yerekeje muri Nyabarongo ni ukuvuga ngo kubw'amahirwe ashobora kugaruka cyangwa se kwa kundi bahise ngo ni muri Muhebe, ingona ishobora kumutwara.
Urakoze cyane rwose kuri aya makuru dushikirije Eric Bagirusa muri ako karere. Urakoze cyane.
ndagushimiye. Wenda nakongeraho ko igipolisi cyavuze ko ari gahunda ikomeje kubera ko hari n'imitego twagiye tubona cyateze na n'ubu itaragira ikifata.
Urakoze cyane gose, bandanye ukurikiranira hafi iyo nkuru. Kumbure nta bandi banyagihugu bazogwa mu mitego y'izo ngona canke y'ivyo bikogwa bya gipolisi. Urakoze cyane.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi. Hari abana batatu b'abahungu baraye bakomerekejwe na grenade aho bariko barayikinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi, komine utaganzwa, intara ya Ruyigi. Cyo gisasu ntezwa ntoke bari bagitoye mu ishyamba ryo kuri uyo mutumba. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Hari ku mutumba wa Rushubi, zone Muriza, komine butaganzwe, intara ya Ruyigi, aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi icuma c'imodoka. Alexi niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere, aratubwira uko vyagenze. Twamusanze ari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwa Muriza.
Ndari ndagiye impene, impene zarakine ico ndarubona, hanyuma caturagirana nabo, hanyuma caratembagara caraturika.
Kirubona wiyumviriye ko ari gigi
mpinga ni cyumo cy'imodo gari gitembagaye kwa ituragiye
ntiwagicokoje. Hafashimana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse, yatubwiye uko byaje.
Twabonye kizana kipfana hiyo hari ya ruburu acekize yarikara gifundura kicekira mukorokana yakekeje kiraturika.
Mfaye kugumya Manuelina ni mama wa Alexi niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Bekago turitegwa tuko matuje ahantu. Hanyuma rero ubu akakana kari hanze ako kari hanze. Hanyuma rero tuge tubaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntitwabonye nyene. Ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisira iraduhereye ko kwake nyene mugenzi wanjye ashasohoka cyabaza ati mbega imibi bintu nibiki bibaye nibiki. Rero abo banyesoko bakiye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara, none rero nimufata urya mwana.
Mbega mu nyuma byavuye bigenda gute?
Hanyuma rero niho umugenzi wanjye abibona gute cavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikirangaha. Uyo nawe kandi yari karapa cyane biteye ubwoba, nca ndamubwira ati ahubwo munyaraka seriho twirukane kwa muganga baradupfana kuko bikora amaraso menshi. Hanyuma rero niho baca badufasha abantu tujya kwa muganga, rero niwe we yaje mu nyuma hama nawe nyina bamwashika kwa muganga.
Inabucumi Odeta umubanyi wo haturika ico kisasu ati ibigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye.
Twe twarigeze kukiraba handi hantu duriko turarima dusanga bakisize ahantu mu kinyamavuta, hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishyirahamwe abakuru bacu b'ishyirahamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita ku isuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye. Hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara aje cy'umutekano ngaha baraza kugitegura bacyara gitwara ku biro.
Peter Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aremeza mu makuru agasaba ababyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano. Imuriza Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kuri iyo nkuru Fidel Antoine Nsabimana. Handi naho leta ya Tanzania yamenyesheje kuri uyu wa kane yuko imbere yuko ku kwezi k'umunani guhera canke mu ntango z'uko kwezi k'icenda impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa. Intumwa za leta ya Tanzania zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hajejwe ikibazo c'impunzi nizo zabishikirije. Bariko bagendera ikambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 15,000 biyandikishije ngo batahuke. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
umushikiranganje w'intoragati mu gihugu Mwiguru Nchemba ari wasanzwe ashinzwe ikibazo c'impunzi yaherekejwe n'abaserukire igipolisi igisirikare hamwe n'abatwara intara ya Kigoma na district ya Kibondo irimo ikambi impunzi ya Nduta yagendewe nkuko zimwe mu mpunzi zibivuga ubutumwa bw'abo bategetsi bwari bushimikiye kugukeza abamaze kwiyandikisha ngo batahuke hamwe no guhimiriza abatarafatiye ingingo guhamvya bagenzi babo
bambere kugira keke abantu baba biyandikishije guhunguka ko bagiye kubatahana igice cyangwa cyavuga ati n'abatari yandikishije ara basabye ko bokuyandikisha bagataha mu gihugu cyabo yagire icyo kuri batahanwa ku ngufu avuga ati nkuga ayababaze cyane n'ibintu biriko birakorerwa muri iyi ntamba abantu usanga bariko barubaka amazu atansi wawe nibatahe yihuta bagiye kubaka igihugu cyabo yaramye Burundi amahoro yarayabonye ko ariyo yavuga ati mbere hamwe bafata nk'ishyirahamwe biriko byabuze abantu kutaca bagafata nk'umuntu ariko arababuza yuko uwo muntu yoca acirirwa urubanza guko yoba nawe ari mu babiko barateza umutekano muke mu gihugu
Mwiguru Nchemba umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yaciye amenyesha izo mpunzi ko zo kwitegura kuko imbere yuko uku kwezi k'umunani guhera atagihindutse abambere bashobora gutahukanwa
yuko abandi nabo babandanye biyandikisha n'abatabyiyumvamo babandanye biyandikisha bashaye ntibazo kwigira bakoresha ingufu hari rero bamwe baracyohewe abandi bafite ubwoba nuko bimeze mbere yavuze ati Nkurunziza n'amagufuri ni nk'amahasa ati n'abantu bayaze cyane bazi nayo cyane atamahoro ariyo mu Burundi ni murabe mucyahe umugabo iyo tuvuganye n'umukuru w'igihugu mwavuye maka tubwira ko amahoro ari gusesekara biba byiza ko tumusigira nk'iyo akajya gukorera igihugu
abo bategetsi bibukije ko bamaze kuganira na leta y'u Burundi ikemeza ko yiteguriye kwakira izo mpunzi mu ikambi y'impunzi ya Nduta naho haramaze gutegurwa aho abo bazotahanwa bazoba bararindiriye imodokari zibatwara mu Burundi
hasanzwe hubatse cyane ku mihangari byiza urumva bazomanika amazina tubuhotahaba bahejeje kumanika amazina wibonye ko nk'umuntu w'igihota bisaba ko ucuza kuba mu cyo gihangara akaba ariho urindira n'imodoka zizobakuwe ni zone ya 15 na leta y'u Burundi bavuze ko biteguye kubakira iyo ikintu gihari mu kubarenza umupaka bagahereza iwe n'iy'u Burundi na leta y'u Burundi ibisiga by'ubuzima leta y'u Burundi n'ibyo sigarira aba n'umutekano wabo bazabahunguza
zimwe mu mpunzi z'abarundi ziyandikishije ko zifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro zirenga 15,000 mu gihe iyo kambi impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244 kuva ku munsi wa mbere w'indwi naho abo bifuza gutahuka bariko baratera umukono ku gipapuro nk'icemezo ko aribo bisabiye gutaha atagahato nk'uko ishyirahamwe HCR gita impunzi ryabimenyesheje mu mezi abiri aheze aho intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi zagendera iyo kambi y'impunzi nyene zari zamenyesheje ko amaze gushigwaho umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi amakuru d'office yemeza ko umugwi ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi na HCR uzogira inama ku byerekeye ico kibazo nyene ku matariki ya 28 na 29 ku kwezi k'umunani uwo mugwi uramaze no kugendera u Burundi kwirabira uko ibintu byifashe hamwe n'ingene ico gihugu citeguriye kwakira abanyagihugu baco bari barahunze Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse mu ncamake amakuru avuga hirya no hino ku isi umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jamie Mattis yatangaje no muswa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ku Burusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu
kandi naho Jane Egland umuhanuzi adasanzwe muri ONU muri Syria yavuze ko abasivile bashika ku 20,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu mu gisagara cha Raqqa muri Syria akavuga ko abanyagihugu babayemo mu buzima bubi aho ni mu gihe abo bagwanyi bariko baragirageza gufata abo basivile nk'inkinzo mu ntambara yo kubohora ico gisagara
Umugambwe uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa 364% vy'amajwi ivyo vyatangajwe no munsi kwa kane no mugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora Njoti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye tushimiye engineer yadufashije ku buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Ali Maskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwayagejejweho na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza